radio indundi culture amakuru mu kirundi
kaze mu makuru twabateguriye avugwa mu kirundi tuyahere kuri zingingo nkuru nkuru zikurikira bamwe mu bakoresha imiduga yunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura iherutse guhanwa n'ishirahamwe ry'igihugu riraba iby'ibitoro Sopebu bari dogira ico biti biturire bihabwa bamwe mu bakozi bico kigo nyene ahadandarizwa ibitoro kugira ngo imiduga yatswe uburenganzira bwo kunywesha ironswe ibitoro muraza kubikurikirana murano makuru Uburongozi bwa komine Rumonge intara ya Burunga buramenyesha ko hari umugambi wo kwagura isoko nkuru ya komine mu ntumbero yo gutorera umuti amatata afatiye ku bibanza ibonekeza muri iyo soko. Nayo bamwe mu banyagihugu bo mu duce twakozwe ko n'ikiza cakorera mu misi heze muri komine ya Ntahangwa ni mu gisagara ca Bujumbura barasaba ko abanyagihugu bohimirizwa kubijanye no kwirinda ico kiza muri kino gihe cimvura ahamazi bishika gatero tuzutwa surwumwe mu bushikiranganje mu byo bijeje harimo amagara y'abantu buremera ko bugiye gukora ayo mahimiriza Murabimenyereye imisi yose ya mbere tubashikiriza inkuru ijanye n'inkino uwo munsi tubabwira urukino rwo gusiganwa ku birato by'amapine ibyo bita hula skating mu rurimi rw'icyongereza Ana makuru muri komi yashikirizwa na Jota Miratuzi fanehene mu ngabwe ivyuma na Mathieu Habonayezu
Radio Indundi Culture
Bamwe mu bakoresha imiduga yunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura iherutse guhanwa n'ishirahamwe ry'igihugu riraba iby'ibitoro Sopebu bari dogera ico bita ibiturire bihabwa bamwe mu bakozi bico kigo nyene ahadandarizwa ibitoro kugira ngo imiduga yatswe uburenganzira bwo kunywesha ironswe ibitoro bidoga ko ivyo biba harenganijwe ababa bemerewe gutondera ibitoro arico gituma iyo miduga idasubira kugenzurwa icikoresha ibitoro iba yahawe abaganiriye na Radio Indundi Culture basaba ko hoba ubugenduzi bukomeye kugira ngo iyo ngendo isezeregwe ishirahamwe Sopebu rijejwe ibitoro yemereye uruganda rwacu kugira ico rubishikirije ko hanyuma ido nido kuri no nkuru na Norris Nduwimana
Zimwe zitari Nigeria nizugumubona muri zikiraso
no Agashavu karaniga kubatunzwe n'uwo mwuga bavuga ko biyamiriza ico bita karenganyo kabiraho banyweshereza ibitoro ikibabaza nkuko babisigura nuko bamwe mu bashishwa ku ruhande harimo bagenzi babo baba bakiri mu bihano
Amahera so gucura ari kugenda kugusaba senkani ari giye bakusaba 70 bivana naho giye n'umuntu kumwe mu menyeranye
ayonya atwagwa na
Atwagwa na baba bari ku station cyangwa ukagenda nko giye gukuye muri system bakamucorera amahera bakamukura muri system ugizwa ngo amazutu
none samahera irego fisa amahera ntacubura bamya kurisho biturebera gitanga bakaronka
imodokari itari muri liste igikano ibayishe imwe yagitegerezwa kuronka turakunda kuzibona
kuko hagi usanga mwene station gasana umuduga guyiwe cyamwene wawo gusanga uyi kogotyewe nyene gwa ntoronye
ibi rero bigarukana amakosa imiduga irenga ijana yaheruka guhanirwa mu kwezi kwa kabiri guheze harimo kudashikana abantu aho babwizwa gushika niko abo bidoga babandanya babisigura ariko gusaba ubugendunzi budasanzwe bwo kogwa nishirahamwe Sopebu ryafashe ibyo bihano nyene
izoreze basiga mu nzira nzazi nitari mu systeme zimwa ya majuti ya magendo akacakati imodoka gasubira kuza gutora abanda kweri iki acunguze amafaranga yatanga ntaba yanditswe naho na hamwe ku imodoka naho zoyizana
abaguma bashikirwa nibi nabo ntibabyihanganira basaba nkabo babunguruza ko ibintu byogorogwa gucumi Eric ntumugabo dusanze ku gituro kiri ku ibarabara ry'igihugu rigira 9 muri zone cibitoke ari ku murongo muremure wabihebuye bamaze amasaha arenga 2 barindira imiduga ibunguruza bayihe buye
umuntu yakurisha amahera kuyoka cyo muzika mu nzira izo ntawo bishyigira no kugura abanyene Sopebu gakishiramo ingufu kugira ngo ivyo bintu gitonde ku murongo
twakuye kuri telefone Samuel Ndayisenga harungo ishira hamwe Sopebu kugira ngo tumubaze ikiriko kirakogwa kugira igisabo cabiyunguruza n'ababunguruza gishigwe mu ngiro yatwishuye ko ivyo yo bisigura ikindi gihe kuko afatiriwe n'ibindi bikogwa ico bikoze ho mutegetsa amenyesha ko hambavu yabaheruka guhanwa bamwe bakakwa n'uburenganzira bwo kunywesha ibitoro bari bafise n'ubu harabaga mabiga yandi mageri yotuma baronka inyungu yitizo murengera tubibutse ko kuwa 9 ruhuma guheze Sopebu ishira hamwe rya leta rijeje gutanga ibitoro ryatangaje ibihano ku miduga 114 yagirizwa gukoresha ibitoro icitabiherewe cyane cyane kudakwiza inshuro yabwirizwa gutwara ko abantu kuva ku bitoro biri hagati mu gisagara ca Bujumbura yahanywe ikurikira iyindi renga 20 yari yagirijwe amakosa nkayo mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nyene
Ishirahamwe arushoto rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu n'agashomeri riranigura nkunzi na kamwana wa mama vyibonekeza mu itangwa rya kazi ka leta muri iki gihe mu kiganiro n'abamenyesha makuru co kuri uyu wa mbere umuhuza bikorwa muri iryo shirahamwe Vianenda Isaba yavuze ko iryo shirahamwe ririko rikora amatohoza mu bisata vya leta bitandukanye rikabona ko hamwe ibintu vyo guma uko biri ubu hashobora kuba ibisata bisa n'ivyamaze kwigarurirwa n'umuryango umwe waserukira ishiramwe arishoto imbere y'amategeko asaba ugwego rw'umukuru w'igihugu gufasha mu gutuza iyo ngendo y'imonogoje tumukurikira
kugira umuntu yinjire mu kazi ka leta no mashira hamwe yegamye leta ndetse no mubigenga arabikora hakakogwa ikibazo urose amuntu tawuja abandi ari waronka amahigwe yo kuronka akazi kwega muri ejo to rero ivyo tuvyita no gutanga amahigwe kubana b'abarundi bose kugira ngo impano zabo z'ubwenge n'ivyo bize umubese agira amahigwe yo kuronka akazi atagukumira numwe kuko itwemereranye yuko haba barundi bamwe akagwi kamwe gafise amahigwe yo kuronka akazi bitagoye weje amashuri bagacha guteka harya kubera uvukana n'umuyobozi kanaka mu gihugu akomeye cyangwa umutegetsi akomeye abandi nabo bivukira kuri bamwe bita abanyarucari bwa sekonda vita jewe nibige baronka amahigwe yo kuronka akazi turi muri strategy nationale d'orite contre la corruption gitega nyirisho mu gihugu gatubwiye ati susese vi basha madenzo politique mfasha mu ndani labonye nabe ni gihugu rero muri cyo twaragurutse nabandi bose bakora kuramanyanga batanga ubuzi mu ministere atandukanye bitwaza ico bari bitwaza kuri umugambwe wa watumi bitwaza bavuga n'abategetsi bakomeye babihagarike kuko tugiye kubadoma ko turabatoza nabo tubavuge isi n'amakungu ibamenye hariho ndasavye umukuru w'igihugu nyirico umukuru w'igihugu twegabere igihugu wadusavye n'amashami y'inza politike yuko tugufasha kukurerekera ibibandi dufashe nyirico umukuru w'igihugu abo tukweretse n'ivyemezo ucuhana ukuramo aho uruduhaye ingufu dufashe rero dushaka abasoma tugushikiriza uba dukosore
Uburongozi bwa komine Rumonge ntara ya Burunga buramenyesha ko hari umugambi wo kwagura isoko nkuru ya Rumonge mu ntumbero yo gutorera umuti amatata afatiye ku bibanza ibonekeza muri iyo soko muri kino gihe nyuma yaho imvukira za komine Rumonge mu nama na mustanteri w'iyo komine kuri uyu w'Imana zimenyeshereje ko muri kino gihe hariko haribonekeza amatata hagati y'abadandaza muri iyo soko bapfa ibibanza ido nido kuri no nkuru na Egide Nahayo
Ni kimwe mu bibazo byagarutse ko muri iyo nama yahuje imvukira za komine Rumonge n'abarongoye iyo komine uyu akaba yashatse kumenya byari bene ibibanza batswe n'ikigo Aubert bikegukira bari babibakoteye imyaka iri kwira babitatu azobisubizwa
abantu batwanye ibibanza ijye soko yo Rumonge ari abantu bavuga ko Aubert ari ho bakonya bagabe ibibanza bari babikose rero barase kubiva kandi banyine byo ari bo babiriwa
Mustanteri wa komine Rumonge Augustin Minani avuga ko umutura makuru ico kibazo ari kwagura isoko ya Rumonge kugira ico kibazo hamwe n'andi matata afatiye ku bibanza bitoregwa inyishu n'ahadatomora ryari uwo mugambi uzoshirwa mu ngiro
umuturama ni kwagura isoko kandi bimwe bikorwa komine Rumonge igiye gukora rya soko ryubatswe mu 1991 imaze imyaka irenga 35 urumva ko iramaze kwaga cyo bituma hamara matata ubona ko umuturama ari kubaka isoko igeretse ndetse gatatu ibanza bikaguye bikaba byinshi igatuma amatazotuma amatata gabanuka uri umutire tubona tugiye gushira mu ngiro
muri 2023 ikigo cegeranya amakuru n'amatagisi Aubert cyafashe ingingo ko abakora mu bibanza by'amasoko ya leta ari bo bagiriranira amasezerano na leta kugira hatuzwe ingeso yo kwikika mukiza mu kuduza ibiciro ku bakorera mu bibanza bakotiye abatara badandaza ndetse habe no kureba amakori mu kigega cya leta mu mezi kwezi kwa ntwara n'umwaka wa 2025 icyo kibazo kandi abadandaza bo mu Rumonge bakaba bari bakibadije mu higanyiro cy'abavugizi b'inzego za leta amuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Girene Gatoni yari yavuze ko umugwi washyizweho kugira wiga icyo kibazo wasabwa gukorera mu bubangutsi kugira ntihabe abadandaza basanga bariko bararenganywa
Radio Indondi Culture
amakuru twabateguriye tuyabandanize mu bijanye n'amagara y'abantu bamwe mu banyagihugu bo mu duce twakozwe ko n'ikiza cakorera mu misi heze bo muri komine ntahangwa intara ya Bujumbura basaba ko ba amahimirizwa ku banyagihugu ku bijanye no kwirinda ico kiza muri kino gihe c'imvura aha amazi bishika agatera utuzu twasugumwe bikaba bisaba ko amazi mabi avuyeyo abwirizwa gupompwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buremera ko amahimiriza gikenewe nubwo ico kiza buvuga ko kiriko kiragabanuka mu gihugu idonido na Diodone niyo nzigamiye
abanyagigo muri iyo komine bashima ko iyo ndwara yagabanutse muri kino gihe bavuga ko byatumwe nuko ubisukura ikogwa aho baherereye nkuko uyu ahavyigana
bisanzwe kurira iragabanutse ku bucafu rimwe arabukura ukuvuga ubusuku barabataye gukora neza ubu ntangora ni kwera ubunisa wa ntibyakora muri birahapfa ubu bari mu atimiferege kugyanga amazi asohoke neza ubu nta kindi bimora kuri ubu
mu gihe imvura iri kiragwisa ni ko ari nyinshi bafite amakenga kwa amazi azaratera ibice bimwe bimwe ashobora kuzura mu tuzu twasugumwe ivyo navyo bigashobora gutera izindi ndwara niyo korera idasigaye inyuma ari naho basaba abajeje vy'amagara y'abantu gufasha gupoma aho izo ngorane zadutse naho bishika rimwe na rimwe ugasanga batavyitayeho
amazi ariko arabamesha amawese hariho abantu bafite utuntu tudutware tete duto duto twudu atasese hejuru rero ku mabati nk'uku imvura igwa iva hejuru ikiguma igwa no mu matware irasaba kuba imvo y'iyo kore
babwiye abantu ntibabyitaho bamwe batabyitaho rero tukoresha kugira ikikwinumira kuko ntubaboha yego kubera umwenegihugu umwenegihugu umuntu nawe w'intwaro nyine bari w'intwaro ntumutegeka bakagwara mu maguru kumva ko ari ubucafu nyine
ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nabwo nyine buremeza ko korera yagabanutse mu gihugu umushikiranganji muganga Ridwine baradahana yemeza ko bigiye kwihutirwa ari kuronsa amazi abanyagihugu no kurondera uburyo kugira ngo ico kiza kiranduranwe n'imizi
aho tugeze intambwe irashimishije mugabo kugira ngo korera izoranduranwe burundu muri iki gihugu cy'u Burundi nuko ingufu zongerezwa na cane cane mu bijanye no gutanga amazi kubene gihugu guhimiriza kugira isuku mbere no gushira ko ibihano hanyuma tukabandanya turondera uburyo kugira ngo dutuze ico kiza
icegeranyo cyo muri munyonyo umwaka wa 2025 casohowe n'ubwo bushikiranganji cerekanye ko abagwayi 42 bakorera aribo batowe mu makomine 6 agize iyo ntara ya Bujumbura ariyo ntahangwa mukaza mugere isare mpanda hamwe na cibitoke
ubushikiranganji mu byabujeje harimo indero burasaba ko amategeko y'ishure yo kubahirizwa na cane cane ayajanye n'ivyigwa nayo utazoyubahiriza nawe agahanwa ibyo bikaba byashikirijwe kuri uyu w'Imana igitega ku mugwa mukuru wa politike aho hariko haba ihiganwa ry'amashure mu mupira w'amaboko n'uw'amaguru umushikiranganji François Habyarimana akaba yasavye abanyeshure abavyeyi abayobozi b'amashure gukurikiza ikiringo kiba catanzwe cyo gusaba kwihweza bibereye amanota y'abanyeshuri yo mu bibazo vya leta aho yashikirije ko guhera ubu abazoza bose inyuma y'ikiringo kiba catanzwe ko batazokwakirwa hamwe nibijanye nivyavuye muri izo nkino tubibaze mugenzi wacu Anisette Ntanguva akorera mu ntara ya Gitega
umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana teraka mu gwaruka rw'abanyeshure kubaha amategeko bahereye kuyerekeye ivyigwa n'ibindi bikorwa ku mashure amenyesha ko abatazoyakurikiza bazohanwa kandi babwirizwa gutegera ko mu gihe batazobashoboye kwisunga amategeko ahubwo bakayarenga ko bazoronswa ibihano ku neza yabo n'igihugu
turasubiye kubibibutsa rero dufatiye kuri izi nkino uyu mugenzo mwiza mwagize wo gukina mukurikiza amategeko tubasabe n'amategeko y'ishure muyakurikize kuko utazo yakurikiza no kuri ayo mategeko azomuhana
umushikiranganji w'indero yaragarutse no kubavyeyi abayobozi b'amashure hamwe n'abanyeshure badakurikiza ikiringo kiba catanzwe cyo gusaba kwihweza bibereye amanota y'abanyeshure yo mu bibazo vya leta gucyo asaba abo bose kwisunga amategeko amenyesha ko atamuntu numwe azosubira kwakirwa ikiringo catanzwe carenganye
mwumve rero yuko periode dorokuru yaheze ibyo uzoza kuvuga byose byaba ari byo ntituzovyakira
akaba yabishikirije mu gusozera ihiganwa ry'amashure mu mupira w'amaboko n'uw'amaguru ku rwego rw'igihugu ku mugwa mukuru wa politike intara ya Bujumbura ikaba yatahukanye ibikombe bitandatu yonyene burunga nayo ibikombe bibiri gitega co kimwe na Butanyerera imwe yose ironka igikombe kimwe gusa ariko mu mupira w'amaboko basketball w'abahungu niho havuye uba biturutse ku mvura ukazokinwa mu gice cya gatatu cy'uyu mwaka w'ishure mu gusozera ihiganwa ryo kwinonora imitsi. Anisa ntanguvi Gitega, Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture ayavugwa mu nkino.
Mu nkuru y'inkino twamatubashikiriza imisi yose ya mbere, uyu munsi tubabwira urukino rwo gusiganwa ku birato by'amapine bita roller skating mu rurimi rw'Icyongereza. Urongoye umugwi ukina urwo rukino, Alfred Vedaste Cishahayo, avuga ko umukinyi mu gukina urwo rukino yunama akaja aranyereza amaguru. Idonido kuri no nkuru y'inkino uyu munsi twariteguriwe na Olivier Kwizera.
Urukino rw'abagendesha ibirato bita roller skating n'urukino rwo gusiganwa kandi rumeze nk'izindi nkino. Mu gutanga urugo rukino hari intambwe uca ko nk'uko bivugwa na Alfred Vedaste Cishahayo arongoye umugwi w'urwo rukino Wales Champions.
Roller skating n'urukino nk'izindi ariko bakaba barukora bambaye ibirato by'amapine. Ubuntu kwiyunguruza ugenduranyereza ibyo birato by'amapine, ikintu cya mbere bisaba yuko ikirato ucambara kikagufata neza, utambuka uhera ahantu mu byatsi cyangwa mu bivu cyangwa mu buye aho o ibirato ntibinyerera, uraheza ugatambuka nk'ujya w'amaguru asanzwe. Ntutambuka nk'uwambaye ibirato bisanzwe. Harimo ubuhinga butatu ukoresha: amaguru uyagira nkave nk'ugwa imvunja, ibirenge bimera nk'ibiraba amaja mu mbavu, uraheza ugatambuka intambuka imyime. Ubundi buhinga bugufasha kugira ntugwe urunama cyane, ubuhinga uzuragira intambwe ntono kuko utambutse cyane harije ucubura ya equilibre.
Ubundi buhinga umukinyi akoresha harimo kwizunguriza nk'uko Alfred Vedaste abandanya bishikirize.
Ezo kaja ku kibuga ari ngikibuga cyo gina ku mpira w'amaboko, ariko ugahera ahantu hari utunogonogo. Umaze kumenyera gutambuka rero ahantu hari utunogonogo, ukaja ahantu hasenye neza, hakagerige rero utangura kuzuramenyereza kuza urisunika. Mu kwisunika no kuvuga kuguru gusunika amaja ku ruhande, ikisunika gatatu wajutumbereza amaguru y'uwo mugenda. Akagira igihe wiga gukata, akagira igihe wiga gusimba nk'ibintu, akagira igihe wiga guhindukira ari kuragenda uraba imbere, byiga kwizunguriza n'ubundi buhinga nyene buyobeye nko gusimba imiduga.
Ku kibazo cyo kumenya uwasinze mu ihigano, aho urongoye umugwi yerekana ko barabo wasize abandi n'umwanya yakoresheje.
Hariho amahiganwa yo gusiganwa, aho mushobora gusiganwa duhereye ku metero ijana, aho bisaba yuko mwiruka cyane bakaza kuraba uwasize uwundi, ariko kandi bakaraba n'umwanya yashoboye kuhagenda. Ushaka kugenda urugendo runini cyane mwamba ivyo birato by'amapine mukava nk'ibujumbura mugashika nk'ibubanza cyangwa mugashika nk'imucibitoki. Hariho ubundi buryo mushobora gukoramo ubwo rukino: gusimba mu burebure uja hejuru, bakaraba umuntu ashobora gusimba ahantu hanini yahashoboka. Hariho na bya bindi rero twavuga by'ubugenegene, aho mwa mwashyizeho utuntu dutandukanye dusiganwa umwanya mutoyi, hanyuma mukaza muracamo mugira utugenegende, bakaza kuraba umuntu yashoboye kugira ubugenegende buri mu buhinga ariko kandi atashoboye kugonga twa tuntu.
Mugira hakana ko ugo rukino rufatwa nk'uruteye ubwoba. Alfred Vedaste Cishahayo yavuga ko ahubwo ugo rukino hari icyo rufasha mu gutora inyishu mu mwanya muto.
Runo rukino n'urukino rutuma umuntu amenyera gukoresha ubwonko bwiwe ndonko bukora cyane, na cyane cyane bugashobora gutorera inyishu ibibazo tuba tubona bigoye, cyane bugatora inyishu mu mwanya mutoye. Aho no bivuga ni nk'umugihe uri kuragenda nk'ahantu hamanuka cyane cyangwa ahantu hari ko hararengana abandi bantu, uri kuragenda ku muvuduko munini, iya mwico gihe iyo uhuye n'intambamye haba hariho inyishu ushobora gukoresha kugira ngo uwikingire ya ntambara mu mwanya mutoyi.
Urukino bita roller skating rwatanguje n'umubirigi yitwa John Joseph Merle yagwerekanye mu gihugu cy'Ubwongereza ruja gukwiragira mu bindi bihugu. Uyu munsi ugo rukino hari abarukoresha mu buryo bwo kweyunguruza n'abandi barufata nk'uburyo bwo kwinonora imitsi.
Naha rero turangije amakuru twabateguriye, ndabashimiye mwebwe mwese marame yateza birishimire na Mathieu Habona Yezu yamfashije mu hinga bw'ivyuma. Aya makuru mwari komeye ashikirizwa na Jota Miratuzi, mubandanye mugira umunsi mwiza mwese, murakoze.